tuyage tuyage ni kiganiro cy'akarere gifasha guhana hani byimviro by'ubuzima hagati y'impunzi n'imiryango y'abakongomani yabakiriye yo muri Sange Uvira Rusenda Mulongwe na Mongimonge muri Repubulika iharanira intwaro rusange ya Congo. Imahama mu Rwanda nina kivari mu Buganda Nyarugusu ndutana kanembwe muri Tanzania. Tuyage ni kiganiro gitegurwa n'ishyirahamwe Internews igasamira na kuma radio 13 yo mu karere afashijwe n'uburyo bw'ishyirahamwe ry'Uburayi.
Doramukije canye ndabahaye mwiriwe bivanye naho muherereye ku munsi zose z'Abarundi n'imiryango yabakiriye aho muherereye hose. Murakoze gukurikira ikiganiro cyo muri kano karere gishikirizwa n'ishyirahamwe Internews ishigikiwe mu buryo bw'amafaranga n'ubumwe bw'Iburayi. Mu kiringo cy'iminota 15 tuza kubashikiriza ibijyanye n'ubuzima bw'impunzi z'Abarundi n'imiryango yabakiriye mu bihugu bya Tanzania, u Rwanda, Uganda hamwe no muri Repubulika iharanira Demokarasi ya Congo. Kuri micro muri kumwe na Ofeli Baranshamaje mfatikanije mu buhinga bw'ibyuma na Romain Semakuba. Ikiganiro kandi kikaba gihagarikiwe na Jacques Kahora. Turi mu gisagara cya Bukavu muri Repubulika iharanira Demokarasi ya Congo. Nkaba rero ndabipfurije ikaze. Kadwere kino kiganiro mwikambi na Kivale mu gihugu cy'Uganda aho umwaka w'ishure watanguye muri indwi turangije. Abana b'impunzi z'Abarundi muri iyo kambi baramaze kumenyera urutonde rw'inyigisho rutangwa n'igihugu cy'Uganda mu rurimi rw'Icyongereza. Naho biruko ingorane zijanye n'ubukene bw'amashure ziragaragara muri iyo kambi ihurikiyemo impunzi zivuye mu bihugu indwi. Inkuru ya mugenzi wacu Yves Irakoze ari mu ikambi na Kivale mu gihugu cy'Uganda.
Mu kambi ya Kivale mu gihugu cy'Uganda cyo kimwe no mu gihugu cyose muri iyi ndwi niho hatangura umwaka w'amashure. Muri iyo kambi igizwe n'ibihugu birenga indwi, inyigisho zisanzwe zitangwa kuri gahunda y'icyo gihugu, inyigisho zitangwa mu rurimi rw'Icyongereza. Muri iyo kambi ingana n'ibirometero kwadrati 126 ifise amashure afashwa n'ishyirahamwe Window Trust agera ku ndwi, binayandi y'abikorera utwabo agera ku 15 yubatswe n'impunzi. Impunzi z'Abarundi nazo nyene zirarungika abana muri ayo mashure. Abiga mu mashure afashwa n'ishyirahamwe ryita impunzi bararonswa imfashanyo y'ibikoresho, nubwo ibyo bikoresho bishika kenshi na kenshi haheze ukwezi batanguye. Umuvyeyi twaganiriye aratubwira ingene biyungunganya mu kurungika abana babo ku mashuri.
Uko turungika abana mu mashuri hano mu nkambi y'impunzi ni ibintu bitatworohera na gato. Narirya ishyirahamwe hasi rikoma rituhimiriza kurungika abana mu ishuri. Amashuri hano afashwa na hasere ni make cyane. Iyo bagiye mu ishuri muri aya mashuri usanga ntacyo bakurayo, ariko hari impunzi zaje kare, zaje kera twasanze hano, twasanze zariyungunganije zirashobora kugura amashuri. Iyo utwaye umwana rero muri iryo shuri bigusaba uburyo butari buke, kugira ngo rero dushobore kuronka amafaranga yo kurahira abana muri aya mashuri y'abigenga biratuvuna, bidusaba. Hariho abaca guca ingero, hariho abaja yo mu gihugu hagati kurondera igitoki yakigura bitatu akakigurisha bine, hari abashobora hano hari ubukene bw'amazi, hariho abashobora gukora umugambi wo kwegereza amazi abandi bakaza barayigurisha ibido 500 iyo yakenye 1000. Abandi nabo twavuye mu gihugu dusanzwe tumenyereye ibintu by'uburimyi turikora mu kurima,
ariko ngo intambamyi ntizibura, ntarijya usanga amikoro ari make.
Intambamyi duhura mu kwigisha abana ni uko muri ya migambi nakubwira hariho urondera ukabura, iyo warimye ikirere kikagenda nabi ntiwimbure. Waruzi rero ko uturungika umwana ku ishuri iyo utimbuye nturonke bwa buryo bwo kurihira umwana ku ishuri, ugasanga wabuze umwana baciye bamukurungikira akamara indwi ukwezi atari ku ishuri ukiri kuyarondera. Izo ntambamye nicyo ni ikintu kitubangamiye cyane.
ariko ngo kuvyerekeye inyigisho ngo abana mu ntango byarabagora ngo ariko haciye igihe baramenyera ndetse bakaronka n'amanota meza.
Icyo dusaba kugira ngo abana bashobore kwiga neza nuko hasere yogwiza ibisata bifasha abanyeshuri ikagwiza n'amashuri yonyine igenzura kugira ngo abana bacu baronke imfashanyo hakiri kare bashobore kwiga bakurikirane neza amashuri yabo.
Akarangiza asaba ko hogwizwa amashuri ya leta kuko ngo yabigenga arabavuna na bujya mikoro abatari kirenga.
Guhuza imiryango no kurondera abanyu incuti ndetse n'abavukanye tubatumirira kwegera risanzwe ushyikiriza iki kiganiro kugira ibibafashemo buti bagiye gutangaho muba hamwe na nimero ya ngendanwa yanyu. Kurikirana ikiganiro tuyage kuri wezi tatu akaburungu ongea akaburungu info.
Uno dutandukire mwikambi nduta muri Tanzania awinkwi muri iyo kambi yamaze kuba nk'umuzi wibuye inyuma y'imyaka itatu impunzi z'abarundi zihawe uruhusha ryo kuzikura mu ishamba yegereye iyo kambi ekanishira hamwe HCR iratewa makenga n'icyo kibazo. Mugenzi wacu Bebline Kwizera abituyagire.
Nduta isanzwe yegereye cyane ishamba cimeza rya muyobozi muri district ya Kibondo intara ya Kigoma. Impunzi zimaze gushika muri ico kibanza kirimo ibiti byinshi zahawe uruhusha rwo guca igiti cumye gusa. Aho ni mu ntumbero yo kuronka inkwi. Inyuma y'imyaka itatu iheze kuronka igiti cumye aho ni nko kuronka umuzi wibuye. Aho rero ingaruka zikaba zitabuze haba ku mpunzi canke ku bene gihugu eka no kubidukikije cyane cyane igiti. Impunzi zikaba zifata urugendo rw'amasaha atari munsi y'umunani kugira baronke urukwi aho bagahahurira n'ingorane zitandukanye nko kwicwa
bivanye nuko mu nkamba atabiti byumye bihari tugiye nko gusenya twaje inyuma y'inkambi rushitse nko mu reserve ugahora n'abajejwe mu reserve baca bakurasa canke iyo tugiye nko gusenya tugaja mu mirima y'abaha muhuye nabo baha katwe bw'abadame dufatwa ku nguvu abandi bakasiga ubuzima z'inzongane duhura nazo kwere.
Abene gihugu basaba ko impunzi zoronderegwa ahazo kuko nabo kuronka urukwi bisigaye ari kibazo.
Umuntwaganire wo avuga yuko inkwi bibikiye basanga abarundi bashobora kuzisenya kandi bitaye ko nashobora kugenda ari wenyine ashobora gusanga baje gusenya bakaca bamufata bakamuboha bakaca bazisenya birorerera.
Ivyo bakaba babihuriza ko n'impunzi mu kurindira umuti wotogwa kubijanye n'igiti sayo kuvuga atagikozwe nta kabuza birahona.
Hasha ibiti byo byo bigiye kubona ibara kuvuga ko cende ha ingingo yo kudofata igiti ndagihimbure ndagite hasi amandanikire ndabikunda shaka gucana noho nivyo mwibonera hariya ku musozi ubugaragwa kuntu tumaze kubihimbagora.
Impunzi zikaba zafashe umugambi wo guca ibiti bibisi aho mu nkambi. Icyo kibazo kikaba kiraje ishinga hasere ibicishije mu ishyirahamwe Redeso rikaba ririko riragerageza mu buryo bubiri nk'uko iyi mpunzi imwe mu bahawe bumwe muri ubwo buryo ibivuga.
Rero iyo ugiye gutoresha kibazo Redeso yari yatanze uburyo bubiri bw'imbabura imbabura ikoreshwa n'amakarava umwavu n'imbabura ikoreshwa gaze. Mu ntumbero yo kurindira ubwo buryo bwa Redeso tugomba impunzi yuko muturondere ikibanza kamira impunzi dusenyamo kugira ntituze turahura nabo baha nk'uko abaha bagisabye.
Umvirizi ikiganiro tuyage kwisamiriza zikurikira Bukavu mugikurikirana ku radio yitiru Mukenyezi Mama Radio Kamanyura mugikurikirana ku masamirizi Flash FM na Radio Communautaire y'Kamanyura Mwisange mugikurikirana kuri Radio Rirare yo Mwisange Kiriba mugikurikirana kuri Radio Kiriba Ondes Ibuvira mugikurikirana kuri Radio Ijwi ry'Umuvira Message du Peuple mu rusendano mu rwisagara cha baraka mugikurikirana kuri radio Ngoma ya Mane Ifizi mugikurikirana kuri radio Mungano nayo mu minembwe mugikurikirana kuri radio Tungane. Ikiganiro yagamara gikurikirana kandi ku murongo ngurukana bumenyi aliwo wewewe akaburungu ongea akaburungu info.
Turangize kino kiganiro n'ibivugwa mu ikambi Mahama mu Rwanda awi munzi z'abarundi iyo zikitswe na magara zivuriza muri yo kambi canke naho zikarungikwa kwivuriza hanze y'ikambi bivanye n'ingwara kuko biba bisaba uburyo bwinshi aho naho ugasanga izo munzi naho nikora zitabaza imijyango yabo canke naho abagira neza mugenzi wacu Aline Nilele
igisata c'ubuvuzi mu ikambi y'impunzi z'abarundi ya Mahama iri mu gihugu cy'u Rwanda ni kimwe mu bisata bikuye kwitabwaho ni mu gihe izo mpunzi zikitswe n'amagara zikitura ubuvuzi bwo muri iyo kambi bamwe barafashwa abandi bakarungikwa kwivuriza hanze y'ikambi babifashijwemo n'ico gisata gisanzwe gikorera muri iyo kambi ikinyamakuru ya Grand Lac cyaregereye bamwe mu basanzwe bivuriza hanze y'ikambi Kamaliza Ruiz aratubwira ibisabwa kugira umuntu aronke uburenganzira bwo kuja kwivuriza hanze y'ikambi
eh ni ibintu bigoye kugira abashobora kuyiguha ni ibintu bica muri ziri haje umudoktoro gratere hasaza n'abandi dimare baba doktoro batandukanye baba barakuvuye ngo hari ikintu aho rero ni ku bantu baba barahagaritse bahora bagenda kugira bige ikibazo cyawe barabe yuko ukenewe ubundi bufasha basanzwe bifonda babona bikenewe yuko bakujyana bakasubira bakakugirira transfere bakabirungisha ku bitaro bitandukanye
umupfasoni asanzwe agendana indwara y'igisukari benshi bitwa diabete mu rurimi rw'igifaransa hamwe n'umutima avuga ko mu gihe ubwo burenganzira bwo kuja kwivuriza hanze y'ikambi butabonetse rimwe na rimwe ngo barigwanako
ubishoboye urijyana nta kibazo ntibahuza kandi nta n'utabura uruhushya ugenda kubera amagara yawe
ndiho ku bwayo Janvier umubyeyi w'abana batanu avuga ko iyo batevye kuronswa ubwo burenganzira baheza bakirihira ariko ngo mu gihe bavuriwe hanze y'ikambi ngo ntibabasubiza uburyo baba bakoresheje
wirihiye kubera bafite barategekanije imodoka ari izo gutwara ukavugira niba uba wirihiye kandi haba hari imodoka izatangereza nawe urumva uzikoze uko ndumva ko ubusa n'uburi buragorana
amashyirahamwe ARC na Save the Children ngo niyasanzwe atanga uburenganzira bwo kwivuriza hanze y'ikambi nk'uko tubibwirwa na Ndayisenga Karine
abantu batanga amatransfere n'abadogiteri baba bakorera muri iyi mishinga ya ARC ya Save baba batanga amatransfere ni ARC na Save nibo b'abadogiteri bashobora kurungika amatransfere bakagushyira hanze iyo babonye ubu buvuzi bwabo badashobora kwira indwara badashobora kuyizaba neza bashobora kurungika bakakurungika Kirehe Kanombe CHUE iyo bagwaye mu mutwe barabarungika kandi babona yuko badashoboye iyo Kirehe bibananiye Kirehe nibo baca barungika kanseri kuri ari kuriho rero bagashobora kuzana Kanombe Kibungo hehe nyine hari abadogiteri bahasereye mishinga ariko urumva ni mishinga nyine aseri yakoranye na aseri ikorera mu nkambi rero iyo mishinga ni ARC na Save nibo bategerezwa kuvura abantu bakabaha amatafari n'ibitaro mu ntamara
mwamenya ko iyo kambi ya Mahama iri mu gihugu cy'u Rwanda ibamo impunzi zigera ku 56,000 ikaba irimwo amavuriro abiri
Nano dusozere kino kiganiro tuyage gishikirizwa n'ishiramwe Internews gifashijwe mu buryo bw'amafaranga n'ubumwe bw'Iburayi. Murakoze mwebwe mwese mwaduteze amatwi kuri micro mwari kumwe na Ofeli Baranshamaje nk'abarero ndabipfurije amahoro y'Imana na ubutaha.